Tashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komu yumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika ikaze makuru ukuru no mugoroba mu gishikirizwa na Joe Diane nini nahaze mu Burundi ukumvikana guke kuvugwa hagati y'abategetsi bakuru koba ariko gutuma ibibazo vyugarije abanyagihugu batandukanye bidatorega umuti
Siguro tubiha siyindi nuko mu byukuri kwisonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye umva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganje we wa mbere
Frédéric Bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cha president w'u Burundi aha ari kwagaruka ku majambo ya president Evariste Ndayishimiye avuga ko azi neza ko ari habategetsi bamwegereye wabashaka guhirika ubutegetsi bwiwe Abanyagihugu mu ntara ya Cibitoke nabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barishimye inyuma y'igurwa ry'umupaka wa Ruhwa uhuza ivyo bihugu uko ari babiri Sentare na inyuzwa ya Kenya ya Kulingo ni kugashitsi Raila Odinga mukwemeza ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Kwindi migabana bagera kuri batandatu bahitanywe n'igisasu caturikiye ku biro vy'ubuserukizi bw'igihugu cyo Burusiya muri Afghanistan naho mu Bwongereza hari umushikiranganje mushasha wa mbere Hidoni Doyano makuru yose ni mukanye sase mube hafi ya maradio yanyu. Ekatira here muri Afghanistan aha abantu batandatu bahitanywe n'igisasu caturikiye ku biro vy'ubuserukizi bw'igihugu cyo Burusiya I Kabul Oriane itangishaka adufite ibindi kuri no nkuru
Ikinyamakuru cyo mu Burusiya cyatangaje ko ababibonye amwe no bushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bwaho bavuze ko inkozi y'ikibi yitwaje icyo kibombe itaramenyekana yashatse kugituritsa igihe umukozi wa ambasade yarasohotse aje gushikiriza amazina yabiyandikishije kuronswa impapuro z'urugendo umuvugizi w'igipolisi cya Kabul Khalid Zadran yavuze ko iyo nkozi y'ikibi yaciye yicwa n'abatalibani bajejwe umutekano imbere y'uko ashika ku migambi yiwe nyayo bavuga ko yarafise umugambi wo kwituritsa ko ico kibombe mu bantu benshi ariko ko baciye bamwitanga baramurasa binatuma iyo bombe iturika igakomeretsa abo bantu Zadran avuga ko hitavye imana abanyafganistani bane hakomereka abandi bantu 10 umushikiranganje w'imigenderanire n'amahanga w'u Burusiya Sergey Lavrov amenyesha ko bariko barakorana n'ibiro by'igipolisi kidasanzwe cha Afghanistan mu matohoza y'ico gitero I Moscou Sergey Lavrov na mugenzi we wa Tajikistan Sorjidin Muridin bahojeje imiryango y'ababuze imbere y'uko batangura inama zerekeye imigenderanire yabo umushikiranganje w'imigenderanire wa Afghanistan Abdul Kahar Balki yavuze ko igipolisi cyatanguye amatohoza kandi ko bagiye kongereza icungerwa ry'umutekano kuri ivyo biro by'ubuserukizi
Madame Maliza Truss yagenywe n'umugambwe wiwe ngo no musi kwa mbere kuba umushikiranganje wa mbere mushasha w'igihugu c'Ubwongereza Fidenio Ngabo tubandaniriza ino nkuru
Agenywe mu gihugu bwongereza buhanganye muri iki gihe n'ubuzima bw'abanyagihugu butera buzima cyane n'ubutunzi bw'igihugu buri mu bibazo bikomeye cyane ni nyuma y'indwi zitari nke z'impari hagati ya Liz Truss n'ubu bahiganywe Rishi Sunak mu matora y'umugambwe yabari no munsi kuwa mbere Truss yasinze n'amajwi 81,326 mu gihe Sunak yaronse amajwi 63,399 Inyuma yuko ivyavuye mu matora bitangajwe Liz Truss yatangaje ko bakeneye kwerekana ko bazoshira mu bikogwa ivyo bemereye abanyagihugu mu kiringo c'imyaka ibiri yimirije yemeye ko azogabanya amatagisi yongere atuma ubutunzi bw'igihugu bukomera kurushiriza yatangaje kandi ko bazoshira mu ngiro ibyo yemeye byo gutorera inyishu ibibazo byo mu gisata cy'amasoko ntanga nguvu. Liz Truss azobabaye umushikiranganje wa mbere agira kane wo mu mugambwe wiwe kuva mu mwaka wa 2015. Igenwa ryiwe rizotuma umushikiranganje wa mbere yarahari Boris Johnson ashikiriza icyese amabanga yiwe ejo kuwa kabiri. Yatanze imihoho mu kwezi kw'indwi inyuma y'amezi atari make y'amaroregwa yatumye abari muri leta yiwe batari bake batanga imihoho.
Fidela Niyongabo higenwa rya Liz Truss turaza kurigaruka ko vyimbitse handi hato mu gice ca kabiri cano makuru ariko imbere yaho twanze tuje mu Burusiya aho sentare y'ico gihugu yakatiye umunyamakuru Ivan Safronov igihano co gufunga imyaka 22 umenyesha makuru yagirizwa ivyaha birimwo kugambanira igihugu nkuko muvyumva muri no nkuru na mgenzi wacu Edirwema.
Safronov w'imyaka 32 yakoreraga ikinyamakuru Commerçant yarumwe mu banyamakuru bakomeye bandika inkuru zerekeranye n'umutekano. Yaregwaga ibyaha birimo ubugambanyi no gushyira hanze amabanga y'igihugu. Ubwo urukiko rwafataga icyemezo ku rubanza rwe mu rukiko no hanze yarwo hari hateranye imbaga y'abantu bari mu myigaragambyo basaba irekurwa ry'uyu munyamakuru. Safronov yumvikanye ababwira ko abakunda mbere yo kurizwa imodoka yamusubije muri gereza. Safronov yatawe muri yombi mu mwaka wa 2020 nyuma y'igihe gito ahagaritse itangazamakuru. Ikigo gishinzwe ubutasi mu Burusiya cyamureze ubugambanyi burimo guha makuru ya gisirikare kimwe mu bihugu bigize umuryango wa Utani. Safronov we ntiyemera ibyo ashinjwa akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politike no gushaka kumwigizayo.
Reka dushimire bagenzi bacu kuri makuru yose agezweho hirya no ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza. Ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter radio VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari tugahera kuri politiki y'u Burundi. Kwa gatandatu indwi twari dusozereye President Burundi Evariste Ndayishimiye yaragabishije abo avuga ko baba bafise imigambi yo guhirika ubutegetsi bwiwe yabivugiye igitega imbere y'abacamanza bariko bugurura umwaka w'ubucamanza. Mukuru w'igihugu cyo Burundi abo yegeka ko uwo mugambi nakarwiyemeza ko kagizwe n'ibihangange mu mugambwe uri ku butegetsi. Umushikiranganji wa mbere Alangiyo Mbunyoni nawe yavugiye ejo mu isengero yasengeyemo ko ari abacamarenga kuyoba ari we. President Evariste Ndayishimiye yavugiye hejuru amakuru yahora avugirwa mu ntamatama y'abanyepolitike batandukanye aho bemeza ko atawundi banyinyurana mu gutwara igihugu atari umushikiranganje wa mbere wiwe Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe mu basesangura ibazo vya politiki y'u Burundi basanga ivyatangajwe na President Neva bifise insiguro mu kutumvikana ku ngamba z'umugambwe uri ku butegetsi no kutemerana bivanye kuwasumba uwundi bakiri mu ishamba nk'abarwanyi. Umwe mu bahoze mugambwe ku butegetsi bw'u Burundi akaba yarigeze no kuba mu nzego zikomeye z'ico gihugu yabwiye uruganda rw'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ko kutumvikana hagati ya President Ndayishimiye n'umushikiranganji wa mbere ku nshuro zitari nke bimaze kugira ingaruka haba mu gusubiriza abategetsi President Ndayishimiye abashaka gukombora canke ishirwa mu ngiro ry'imigambi irimwo nko kugena ababwirije gutanga amasoko ya bimwe mu vyankenerwa birimwo igitoro n'umwavu wo gutabira imirima. Mugenzi wacu Fidela Niyongabo yavuganye na Frederic Bamvugaimyumvira yigeze kwicegera cambere c'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba kwirikirana hafi politike y'u Burundi ari Bruxelles mu Birigi atangura avuga insiguro aha ivyatangajwe na President Evariste Ndayishimiye.
Ibyatangajwe na President Ndayishimiye insiguro tubiha si yindi nuko mu by'ukuri ku isonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye. Umva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere, na cyane cyane ko n'umushikiranganji we wa mbere nawe nyene yavuga ati iyo umuntu ariko aragira ubusaku, iyo umuntu ariko arakuvuga nabi ati umenye ko muri icyo gihe wamaze kumusumba. Urumva bariko barishurana atanumwe avuga uwundi mwizina, bakishurana atanumwe avuga agenda imbere y'amaradiyo ya leta ngo abivuge, bose barondera kubicisha mu mashengero. Uretse jo bundi umukuru w'igihugu yabivugiye imbere y'abacamanza bariko barugurura uyu mwaka w'ubucamanza. rero iyo ahubwo bimeze uko no kuvuga igihugu kiba kimaze kugwa mu kaga kuko ibyo umukuru w'igihugu azofata nk'ingingo kugira ngo ahindure ico kibazo kiri mu gihugu atari n'ikindi gihari atari uko hari abasuma benshi batagikurikiza amategeko bacitse bantagondwa bantakorwa ko nabo akavuga ati babwiza gukorwa ko kandi abantu babo bakaba ari benshi gusumba nkumbure abari nyuma ya perezida ko nta ubazi kuko CNDD-FDD yaciye muri iyo nzira ubu rero akavuga ati babwizwa kuhava bohava gute atihaye inguvu wenyene ngo abanze ategura amayira abo bantu bose abakure abakizo nguvu bafise hanyuma aheze yubake igihugu nk'uko abishaka
ari bimaze igihe nk'uko mwako murabivuga no ku mbuga ngurukanamimenyi iri hantu wako hoba hari ivyo bibazo hagati y'abo bategetsi babiri nk'uko mwako muravuga ko ari bwo mubona ko ivyo bibazo biriko biravugwa biri hagati yabo naho hari hamaze ico gihe bivugwa niko ki ubu ariho bigihe abona mu buryo bugaragara cyane hari ico bakiri inyuma yavyo
amakuru turonka nuko ubona ko umukuru w'umugambwe umukuru n'amashinga amateka umukuru n'amanyango z'amateka boba bagira utunama biravugwa kandi kugira ngo bige ibyo bintu umukuru w'igihugu ariko aravuga kuko umukuru w'igihugu ariko aravuga ibyo biragoye kuko CNDD-FDD kuva mu 2005 barahanye bati umwe wese ahahereye agende yigaburire hanyuma ubucamanza buzoheza bubafukere icyo gituma twabonye ubwicanyi twabonye ubusuma bw'ibintu by'igihugu ibintu by'ibitoro ibintu by'isima ibintu by'isukari ibintu by'inzahabu biri mu kagwi k'abantu bake uyu munsi bageze mu by'amatongo y'abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu ejo baze bacike abaja baba bari mu baragura ayo matongo yabo babanje kubakenesha urumva uyu munsi bimaze kugenda uko Evariste Perezida w'u Burundi bikabimugora ingene uwo murwi yo ukura mu nzira kugira ngo ahindure ibintu nizo ngorane zihari
muri make cyane mu kurangiza ivyatangajwe na Perezida Ndayishimiye mubona bivuze iki kuvyereka umutekano w'igihugu kujanye n'abanyagihugu bumva ivyo bintatangaje
ingorane z'umugwi bijanye n'umutekano w'abanyagihugu bwa mbere umunyagihugu wewe yarasanzwe yitunye buratondera ibyo avuze ahubwo biza no guca n'inkokora kuko byerekana yuko ubunota buriko buraja indongozi zabwo atawo ziriko zirajana igihugu kubera ko ni president arondera guhindura ibyo bintu umushikiranganje wa mbere ntazobishyira ku igihugu mukono kuko umushikiranganje ari uwo muri uwo murwi w'abasuma bimonogoje uyu nawe agashaka kubahindura kandi bahawe n'umugambwe CNDD-FDD kuko niwe wabarekuye kubwira ibyo kandi udashobora kubamira uwo mugambwe nawe utegeka ari kumwe na president urumva ko Evariste yarahakwa kw'abo bantu ahubwo bamwitanga
murakoze cyane turabashimiye
mukoregwe
Fidel Niyongabo na wewe wakoze muri Kenya Sentare na News w'ico gihugu yatangaje ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu hairuka iyo sentare yahebuje Raila Odinga yaritwa yavuga ko habaye ubusuma bw'amatora yavuze ko atakintu na kimwe kigaragaza ko amatora yibwe Ruto yaricegera cha president mu myaka 10 iheze hage ku umukuru w'igihugu cha Kenya agira gatanu mbwezo wacu Eloge Urika neza inayirobi muri Kenya yadukurikiraniye ino nkuru
IBC carried out the verification tarring and declaration of results in accordance with
Urumva ko nimata karambo kome mukuru wa sentare ntayirwa ya Kenya akaba n'umukenzi wa mbere yaramukijwe mu mabanga muri ico gihugu igihe yari karasoma ingingo zafashwe n'iyo sentare mu rubanza rujanye n'amatati y'ivyavuye mu matora ya mukuru w'igihugu aheruka mu kwezi kwa munani mu rwiye w'igihugu jejwe gutunganya amatora bari batangaje ko William Ruto w'imyaka 55 yatsinze amatora ya mukuru w'igihugu uyu mwaka ku majwi angana n'ibice 50% n'uduce 49% mu gihe utavuga rumwe n'ubutegetsi ya igihe yagerageza gushikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Kenya Raila Odinga wamenyesheje ko yaronse ibice 48 n'uduce 85% Odinga w'imyaka 77 yaciye yitwara muri sentare na News wavuga ko hakoreshejwe ubuhinga bwa none abahinga b'abanyoni bamwivye amajwi maze bayongereza Ruto abo bari biyunze mu nani rumwe bise Azimio la Umoja bari bavuze ko bafite ibyemezo simusiga byerekana ko habaye ubusuma bw'amatora Mugabo kuri uyu wa mbere nk'umuntu umwe y'abacamanza bagize sentare na News rwabemeje bose ivyari vyashikirijwe no mu rwiye IBC ujejwe gutunganya amatora Mufasoni Kome uko niko yabivuze muri make
IBC carried out the verification
IBC yakoze neza igikorwa cyo gusuzuma guhuza no gutangaza ibyavuye mu matora yisunze ibwirizwa nshingiro Raila Odinga n'umukenyezi Martha Karua yari kumubera icegera iyo bagira amahirwe yo gutorwa ntibari bahari igihe urubanza rwasomwa Mugabo ku rubuga rwe rwa Twitter Odinga yavuze ko ashize intashize nubwo atishimiye ingingo yafashwe. Yagize ati twabonye ingingo ya Sentare ntayinyuzwa ku bijanye n'amatora yo kuwa 9 kwa 8 2022 twamye turangwa no kubahiriza amategeko n'ibwirizwa nshingiro. Muri iyi ntumbero turubasha icyifuzo cya Sentare. Mugabo mukabaro kenshi ntitwemeranya n'iyo ngingo. Numunye politika akaba n'umunyamategeko James Orengo ari ku isonga ry'umurwi washingwa manza ba Odinga na Karua hejeje kumviriza ingingo ya Sentare yavuze bene amajambo nyene. Ntitwemeranya na gato n'ivyabaye. Bagize Sentare mu gihe cyo kutwumviriza babikoze neza bitonze badutega amatwi. Gusa ivyavuyemo ntitubyemera na gato. Niko yabwiye amenyesha makuru imbere ya Sentare na nyuzwa ya Kenya. Muri make Perezida Mushasha wa Kenya yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter agira ati ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana kuko ku Mana nta kidashoboka. Maze yerekana umurongo wa 2 y'ubivuga muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 27. Igipolisi cya Kenya cyari cyameze amagabo mu turere kibaza ko bashobora kuba mu migumuko no ku murwa mukuru Nairobi amwe mu mabarabara aja hari cyicaro cya Sentare ntayinyuzwa akaba atari yemerewe gucamo amapikipiki hamwe no mu muji hagati. Ambasade ya Amerika muri Kenya nayo nyene yari yagabishije ko ashobora kuba imigumuko na cyane cyane mu gisagara cya Kisumu igira gatatu mu bunini muri ico gihugu cya Afrika y'ubuseruko. Bamwe mu Barundi bahaba bari bahunze gato batashimye kuvugira kuri mikro z'ijwi rya Amerika batubwiye ko bari bashimye gukinjura kubera batazi ibyari gukurikira itangazwa ry'ingingo ya Sentare ntahinyuzwa. Ariko nta kidasanzwe cyahavuzwe. Iyi bayi inshuro ya gatanu Raila Odinga atsindwa amatora y'umukuru w'igihugu rikaba irya gatatu yituye Sentare ntahinyuzwa ibyo yari amaze gukora mu 2013 n'2017. Mu mwaka w'2017 iyo Sentare nkuru ya zose yafashe ingingo ikomeye mu mateka ya Kenya agategetse ko hasubirwamo amatora. Icyo gihe Raila Odinga yiyankiye ku jambo yasubiwemo yaciye atsindwa na Perezida Uhuru Kenyatta bahavuye biyunga. Uragiye gusigira ubutegetsi waramubereye icegera mu myaka 10 heze akaba muri aya matora yashirikiye Odinga. Umushingwamanza wo mu Burundi Jean Vier Bigirimana akaba atwara igisata cy'ishirahamwe Tournons la page Burundi cyo mu Burundi yasanga urugero Kenya igeze ko mu kwirinda injyane n'imvururu zifatiye ku matora bikwiye kubera icigwa ibihugu byinshi na cyane cyane ku mugabane wa Afurika.
Inyifato y'abanyepolitiki bo muri Kenya, inyifato ishobora gufasha abatari bake muri Afurika, barigenjeje ku rugero rw'akarorero kandi ntibahiganwe bagomba guhezanyayo. Ninacyo bituma n'impari uno munsi tubona yuko bakunda kuzitura ubutungane, bigatuma abatwara n'abari muri opposition bishoboka yuko bashobora kuvugana. Ivyo rero bikatuma uno munsi tuvuga yuko abanyepolitike ba Kenya bashobora gufatwa nk'akarorero. Kindi tutoreka gushima ni ingene ubutungane bwo muri Kenya bugeze ku rugero rudasanzwe mu byo kwigenga. Ibyo byose bikerekana rero yuko Kenya igeze ku rugero rushimishije mu bya demokarasi, ishobora kuba akarorero ku bindi bihugu bitari bike. Turabe yuko demokarasi ishobora gusimbatara mu bihugu vya Afrika.
Uyu mwaka abashingwamanza ba Odinga ducane ukazina k'ubuhizi ka baba bari basavye Sentare kumutangaza nk'uwatsinze amatora canke naho kuyasubiza ibuti. Ivyo abacamanza basanze bidakwiriye. Ikindi Sentare ntayuzwa yavuze nuko kubona hari abagize umurwi w'amatora bane biyonjoroye mu gihe kwa 15 ukwezi guheze hemezwa ivyavuye mu matora atari ikintu cyo gufatira ko kugira ngo hasigurwe ko bitigiri byatangajwe biri mu tunenge n'amahinyu. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Yankuru y'Ubwongereza nari nabemereye Liza Truss yagenywe n'umugambwe wiwe w'abakonservateur kuba umushikiranganji wa mbere mushasha. Agenywe mu gihe Ubwongereza buhanganye muri iki gihe n'ubuzima bw'abanyagihugu butera buzimba cyane hamwe n'ubutunzi bw'igihugu buri mu bibazo bikomeye. Madame Liza Truss ni umuntu ki? Mugenzi wacu Edi Rwema yabibaje umenyesha makuru wacu Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika ilo mu Bwongereza.
Liz Truss utorewe uyu munsi kuyobora ishyaka ry'abakonservateri ntabwo yari kuriyemo. Yatangiye akiri muto ari impirimbanyi ishyira imbere amatwara y'aba Liberal Democrat, ndetse yanagaragaye ari mu myigaragambyo yamaganaga undi mukonservateri w'umugore Margaret Thatcher muri za 80. Ahana kugira ko Liz Truss ariwe mugore wa gatatu uyoboye iri shyaka nyuma birumvikane Margaret Thatcher na Theresa May. Ikigaragara ni uko abakonservateri bamutoreye cyane cyane ko yabaye inshuti idatenguha Boris Johnson utuye igihe abandi bamujombaga ibikwasi bamwamagana bakamuvaho. Liz Truss yanze kumuvaho ndetse no mu ijambo rye yavuze uyu munsi akimara gutorwa yamushimiye uko yagejeje Ubwongereza kuri Brexit, ukuntu yatsinze Jeremy Corbyn mu matora rusange, ukuntu yahanganye na perezida w'Urusiya Vladimir Putin ashyigikira Ukraine, ibyo abari bamaze kumutora nakubwira ko babimuhereye amajwi y'urufaya. Ikindi nakubwira Edi Rwema nuko yavuze ko azasubiza ishyaka ry'abakonservatori ku ndangagaciro zaryo, ndavuga kugabanya imisoro no gushyira hamwe imbaraga z'igihugu kugira ngo kiyubake. Rize Turasi rero nubwo bwose yashimye Boris Johnson kuba yaravanye Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, we ntiyabishakaga. Nguwo Rize Turasi akomoka mu muryango nawe yivugira ko ufite ibitekerezo bitagendera ku matwara y'abakonservatori. Ikindi nakubwira nuko Rize Turasi abamuzi bamuvuga nk'umuntu kuva mu bwana bwe wagaragaje ko azi icyo ashaka kandi ko aharanira inyungu ya bose.
Hanyuma agiye kuyobora iri shyaka, bivuze ko ariwe ugiye kuba ministri w'intebe w'icyo gihugu kugira ngo azarangize manda y'imyaka itatu Boris Johnson yari asigaje. Ese aho mu Bwongereza ashobora gutumiza amatora ku buryo noneho yayatsinda akaba yatangira manda ye yihariye aho kugira ngo akomeze iyo asimbuye?
Ibyo birashoboka kubera ko abonye ko na Boris Johnson yahamagaje amatora atsinda ku bwiganze burengeje ubwari bwitegerejwe Jeremy Corbyn. Ikigaragara nuko yatowe n'aba conservateurs benshi, yatowe n'abari bashyigikiye Boris Johnson, atorwa nabi nawe bamwemera kubera ko ni umuntu wakuriye muri rino shyaka amaze kurijyamo, ntabwo ari kuriyemo ariko igihe yarigiyemo yagiye agaragaza yuko ari umugore ufite ibitekerezo ushaka kugira icyo yageraho. Ashobora guhamagaza andi matora ariko simbona ko aricyo cya mbere azashyira imbere. Icyo azashyira imbere ni ibibazo byugarije kino gihugu, ibibazo bitoroshye, ibibazo by'ubuzima buhenze, ikiguzi cy'amazi, icy'umuriro, icya gazi byiyongereye. Numva ari byo bintu azashyira imbere kugira ngo arebe ko yabonera umuti ibibazo Abongereza, abaturage b'Ubwongereza bafite magingo aya mbere yo kubajyana mu matora, kubera ko amatora bazayajya ari uko babanje kubona ko hari icyo bashyira ku meza bagafungura bagaha n'abana icyo gufungura.
Hanyuma kubijyanye n'uruhare rw'Ubwongereza mu ruhando mpuzamahanga, ndabizi yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, byinshi arabimenyereye cyane, ariko niki isi ikwiye kwitega kuri uyu minisitiri w'intebe mushya cya Ubwongereza?
This trust akunda kugaragaza aho ahagaze ariko avuga aho ahagaze bitewe n'aho ari. Abamuzi bavuga yuko abwira abantu ibyo bashaka kumva. Nakubwira ko yari mu banyarwanda shyaka bashakaga yuko abakonservateri bigera mu Rwanda shyaka abakonservateri bashakaga yuko Ubwongereza buva mu muryango w'Uburayi, ariko ubu yabaye intwara rumuri y'abahisemo kuva muri uwo muryango ari nabo bamutoye ari benshi. Ku kibazo rero wabazaga cya politiki mpuzamahanga, yavuze ko akimara gutorwa ni ko yavuze mu kanya bivuze ko ashyigikiye kubwongereza gukomeza gufasha leta ya Ukraine mu ntambara Ukraine irwana n'Uburusiya. Arifuza gukomeza gukorana cyane na leta zunze ubumwe za Amerika, kandi ababikurikiranira hafi, abakurikirana hafi politiki basanga yifuza kuguma mu murongo wo kubwira Ubushinwa ko budakwiye gukomeza gukora icyo bwishakiye. Ikigaragara nuko Liz Truss azashimangira ubucuti busanzwe bukomeye na leta zunze ubumwe za Amerika, ariko hari n'ikibazo cy'abimukira bagera hano mu Bwongereza bavuye mu bihugu by'Uburayi. Nakubwira rero yuko Liz Truss yavuze ko gahunda yo kohereza abimukira n'impunzi mu Rwanda iyo gahunda zayigeza no ku bindi bihugu byakwemera kubakira. Ikindi nakubwira nuko yavuze ko azongera abakozi benshi bacunga imipaka aho izo mpunzi zinjirira mu Bwongereza, kandi agakora ku buryo urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa muntu rutabangamira ubwongereza muri iyo gahunda.
Venuste Nshimiyimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, ndagushimiye cyane.
Ndagushimiye nanjye Edi Rwema.
Duce tubandaniriza mu Cibitoke no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi nabo rero muri Demokarasi ya Kongo barashima kubona umupaka wa Ruhwa wuguruwe. Murabyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Kigali mu Rwanda, Desire Hatungimana.
Uwo mupaka wa Ruhwa uri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke uhuza Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo uciye mu Rwanda watangwe gukora igenekerezo rya 30 ukwezi k'8. Ni nyuma yaho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Irakoguca aha yuruhusha sosiyete yo gutwara abantu ikoresheje imodoka amapasa wo gukoresha uwo mupaka ku bantu bajya canke bava muri Kongo. Mwikete yandikiye umugenduzi mukuru w'igipolisi mu kwezi guheze, umushikiranganje Irakoguca yaramumenyesheje ko sosiyete mapasa iserukiwe na Chikulu Lusamba Damien yemerewe gukoresha uwo mupaka nk'uko yari yabisavye. Mapasa niyo yonyene yemerewe gukora ako kazi. Inyuma y'indwi imwe umupaka wuguruwe, iradijwe ijya Amerika yaraganiriye n'abanyagihugu bakoresha umupaka wa Ruhwa. Abakomoka muri Kongo babibona mu inyungu.
Par rapport à cette situation, nous Congolais, Congolaises, nous sommes.
Kubijanye nuko ibintu bimeze ubu, twebwe abakongomani turahimbawe cyane n'ihugurwa ry'uyu mupaka, na cyane cyane ku ibarabara rigeza. Ingendo zirihuta, dufise umunezero ntangere.
Sommes contents d'avoir quel sentiment de joie. Chie satulisike decision tukasikia
twese igihe twumviye ingingo n'ukuri twaragyohewe cyane. Abakuru natwe baratwibutse, turanezerwa cyane iyo twuvyutse tuzi ko 12 tuba turiko turaca ku Ruhwa.
Eka n'abarundi bakiranya kamwemwe ntangere iyugurwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa.
Twayakire neza cyane uko ubumwe bwobandanye kumbibe hakugurugwa kugira imigenderanire. Hari abafise abagenzi, hari abafise abagenzi no babuze ikintu boramukanye kugira ngo bari bo bose batambuke. Hama nimba ari imizi itaremegwa n'amategeko bakabanza bakayisaka, hama yemegwa n'amategeko bakayireke na ikarengana.
Asa twayakiriye neza cyane rwose kubona ubunya igihugu kimerewe neza, imodoka itahurirengana birarengana kabisa, n'ukuri twajyohewe cyane rwose.
Inyuma y'indwi umupaka umaze wuguruwe, abahora bahakorera akazi ko kudandaza bamenyesheje ko ubu basubiriye kubukura mu cibo. Baremeza ko igihe umupaka wari wugaye bahagira ibibazo byinshi bijanye n'ubukene. Nishimwe Jonathan Yotsinyama numwe muri abo badandaza bato bato bakorera ku Ruhwa.
Ni namenyeranye n'ubuzima bwo ngaha bubi, hamu Imana irongiye aracanye tarongiye kuronka akazi, n'ibyaguma bibandanije nk'uko tubibona vraiment ntangorane. Isabune ngiye kuzenda yeronka ntatarataje ngo nje kuri ntataye ubwenge. Ubu abantu badushorera n'ingenzi yabava muri Kongo, yaba abava ibujumbura, ndetse n'uwariwe wese amaze kubona afise isahani iriho n'izimboga ayike nashaka kwayonshorera nkagira akarusho mu buzima bwanjye.
Ku ruhande rw'indongozi uramatari w'intara ya Cibitoke Bizoza Kahem atera intege abakorera kuri uwo mupaka.
Bose bamaze kumva yuko imodoka zigomba zitangura gutangura kurengana kuba ariyo mumenya kugira ngo bongere kandi basheho twadukiyosike bari barashize ku ibarabara tw'ibyamwe kugira ngo ko barabona ko ababagorera cyane bava muri Kongo ndabukavu kenshi baragurira cyane ubundi badako baca biyungunganya. Ubwo nshe saba yabashe amakuru no gufasha abakenyezi cyane cyane abantu ko twaba bari abakenyezi cyane bari bafise ibyo byamwa ku ibarabara kubokongera kandi bakabegera bakabahingurane kugira ngo bongere kandi biyungunganye.
Naho abatari bake babona akarusho kajanye n'iyugururwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa, Ndikumana Josue we wabona ko akira gahaze kugira ngo abarundi bidegemvye bikwiye.
Urabona ko duturanye n'u Rwanda, bamwe twasumira hakujya mu Rwanda, ndetse byanakunda rwaca mu Rwanda twinjira muri Congo, kuko urabona ko hari imipaka ihanana Kamanyura n'u Rwanda. Nabyo nyine twarashika mu Kamanyura duciye mu nzira zemewe n'amategeko. Hamwe uno munsi Leta twongera kutworohereza ikongera twebe n'igihugu batoyi, natwe twongera kuza gusumira mu amasoko ya Kamanyura za Bugarama gutya. Imiryango yacu kibaho neza, ca tugira ubundi buzima bwiza buzira umuze.
Abasesengura politiki y'akarere babona ko ibijanye n'imipaka y'u Rwanda n'u Burundi bikigoye. Buri gihe iyo abategetsi b'u Burundi babajijwe icyo kibazo, bishyura ko ibiganiro bibandanya hagati y'ibyo bihugu bibiri. Abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu bamenyesha ko barindiriye ku Rwanda rubasubiza abashatse gutembagaza ubutegetsi igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2015 kugira bashobore kuganira bashyira hamwe. Ku ruhande rw'u Rwanda bamenyesha ko ab'u Burundi bwagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bari mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi ya CR. U Rwanda rukamenyesha ko rudashobora guca kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze kuri iyo nkuru no kuri iyo duce dusozera ko amakuru yacu uno munsi bakoze abagize uhara bose mu kuyategura na mwebwe mwayumvirije kuri micro ari kumwe na Jean Diane ni nahazwe Dieudonné Cyubahiro na engineer muhinga bw'ivyuma na mwebwe mwakoze abatwumva muri ngaha muri Amerika mugire umunsi mwiza wa karuhuko wakazi.